Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse ncuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe bivanye naho umwe wese aherereye turi ku munsi wa mbere kinekerezo rya 13 munyonyo umwaka wa 2023 amakuru tugira tubashikirize adakubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi irabandanya umugambi yatanguye wo kuja kugwana n'umuhari M23 uri mu gihugu ca Congo mu mpera zindwi twaraye dusozereye. Uwundi mugwi w'abasirikare b'abarundi barenga 600 wararungitswe witwaje ibikoho bikomeye. Intumbero y'abo basirikare bagiye muri Congo turadakwibabwira muri ano makuru. Indongozi zitandukanye z'intara ya Rumonge ziragirizwa kunyuruza amafaranga yaragenewe imuzibukiro y'amatongo ku musozi Mutambara w'iyo ntara. Muri kino gihe buramatari w'iyo ntara akaba yagirizwa kuba ari ku isonga ry'abanyuruje ayo mahera ya leta. Abanyagihugu arongoye bagasaba ko akubitwa intahe mu gahanga. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi nabo barashima itegeko ry'ubushikiranganji bw'ubudandaji ribuza kudandaza inzoga zirimwo umwambiro ukaze mu gihugu cyose kuva mu mwaka uca dutangura. Ubwo abanyagihugu ngo iyo ngingo yaje hageze kuko abanyoye izo nzoga bateza umutekano muke mu kibano. Ndasubiye kuba ikaze mu kanya ido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Duhera makuru yacu mu gisata cy'umutekano muke. Ingabo z'u Burundi ziri muri konteja Tafok mu ntara ya Kivu yo mu buraruko zarongerejwe abasirikare barenga 700 hamwe n'ibikoho bya rurindisha ngabo mu mpera z'indwiheze. Amakuru ava mu gisirikare amenyesha ko intumbero bafise akaba ariyo guhangana n'umuhari M23 kawusubiza inyuma y'ibirunga bya Nyiragongo. Ni muri tubaza Bonfils Niyongere.
Abasirikare barenga 700 nkuko amasoko ya radio Inzamba avyemeza ngo batagwe kudabukanwa mu gisagara ca Goma co muri gihugu ca Republika ihari ntwa rusangi ya Congo kuva ku munsi wa gatanu shuro wa gatandatu mwijoro. Abambere bo muri batayo ya 8 ya Tafoke babwirwa ko bagiye mu ikambi y'Igakumbu bavuye ku mudugu muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Babwirwa kandi ko bagiye kurindirayo ayandi mategeko. Muri iryo joro nyene haciye haza indege irabapakira ibajana mu gisagara ca Goma. Iyo ndege ikaba yaje inshuro zirenga zitatu muri iryo joro ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Abari basigaye bajanwe ku munsi wa gatandatu. Ayo makuru nyene akavuga ko kuri w'Imana mu gisagara cya Goma hashitse uwundi mugwi w'abasirikare b'u Burundi bari muri kontenja ya Tafoke mu gisata cya rurindisha ngabo bakoresha ibikoho bitera amabombe ibyo bita artillerie mu kinyamazuru. Izo nteko zose z'u Burundi zazananye n'abandi basirikare baje kuzuza batayo ya gatanu n'iya gatandatu ya Tafoke kuba bari bagize ibibazo bagakomereka canke bakagusiga ubuzima mu ntambara z'abahuje n'umuhari M23. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko naho bariko baritegurira guhangana n'umuhari M23 ngo bawigize kuri igisagara ca Goma inyuma y'ibirunga vya Nyiragongo batarabwirwa n'ubu agahembo kabo canke amategeko abagenga. Umusirikare agize arabaza mwene ico kibazo acafatwa nk'umwansi w'igihugu kandi bihano biranyaruka. Amakuru ava mu ikambi y'igisirikare police militaire Bujumbura akavuga ko hapfungiye intwaza ngabo zitatu zo muri kontenja ya Tafoke. Umwe afise ipete rya lieutenant, abandi babiri bafise ipete rya kapitene. Batahukanywe kuri w'Imana uheze n'indege yeje gutwara abasirikare bo muri brigade ya rurindisha ngabo bari bagiye mu bikorwa bya Tafoke. Abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bakaba bamaze indwi baravuye mu birindiro byabo. Bavuga ko umuhari M23 wabuza gushikana ibifungurwa ku birindiro byabo mu itangazo ryasohoye ku wa 9 munyonyo umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floribert Beyereke yavuze ko igisirikare avugira kitagiye kurera amaboko kuri aho gasomborotso ibyo muharembe ntuka babifashe ahubwo ko aramayeri y'uko igisirikare cyo Burundi cyatoye kwinjira mu ntambara mu ntara ya Kivu mu buraruko n'umuhari M23 ku mugaragaro ibyo bakaba babivuze kuko igisirikare cyo Burundi ataco cigenze kivuga muri iyo tangazo ku basirikare baguye mu ntambara n'umuhari M23 bambaye umwambaro w'igisirikare cya Congo FRDC n'abandi bakaba baragizwe imbohe. Amakuru ava mu gisagara cha Goma akavuga ko kontenja ya Tafoke yoba igiye guhabwa indongozi shasha. Koloneli Emmanuel Haringanji yahora yirongoye agasubirwa na Koloneli Jeconias nihora imbere. Ayo makuru nyene akavuga ko bamwe mu basirikare bahora mu nteko za Afrika y'ubuseruko bashobora kwambugwa umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi nabo nyene bakambikwa umwambaro w'igisirikare cya Congo bakagwanira hamwe mu nteko za Tafoke z'u Burundi.
Urunani Sefor Arusha ruhurikiye mu imigambwe itavuga rumwe na leta ruriyamiriza iyo ngendo ya leta y'u Burundi igumirungika abana b'u Burundi bidaciye mu mategeko ukabarungika gufira mu ntambara batazi iyo ziva niyo zija. Ubwo runani rukabona ko ibiriko birakogwa biteye isoni kandi uretse ko binatezwa urubwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo bihisura mbi igihugu cy'u Burundi. Jean Bosco Rwigemera n'icegera cy'umukuru runani Sefor Arusha.
Hari igisirikare kigizwe n'abarungitswe n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho rero n'u Burundi bukaba burimwo. Ikibabaje nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe atwara uwo muryango muri kino kiringo yavuye azunguruka bagenzi we agiranira amasezerano n'umukuru w'igihugu cya Congo amasezerano yo kuja kugwana na M23. Ivyo bikaba biteye kubiri n'amasezerano yari yabaye yo guhagarika intambara mu ntumbero yo kuja hagati kugira ngo amatati ahagarare hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Congo hanyuma umutekano ugaruke. Ubu rero aho ibintu bigeze abo bana b'u Burundi bariko baragwa mu rugamba batazi bagenda batabwiwe iyo bagiye ico bagiye gukora uwabarungitse wewe aratica barondera n'inyungu ababifisemo. Amakenga dufise nuko nibaheze iyo ntambara y'i Congo bazoza kwibandanyiriza i Burundi ariko ntayo bazoheza nizo baheza kuko kugira utsinde intambara utegerezwa kubuzi aho yigwanira ufise ishaka ukuri n'icyo haranira. Leta y'u Burundi rero duhereye kuri kizigenza mu ntwara miheto adahagaritse kurungika kurisongoye abana b'u Burundi atikubisa gashi ngo yibuke ko arongoye akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ngo yitandukanye n'imigwi ikurikirana kugira ihonyabwoko mu kwica abatutsi. Turabona yuko muri Sefor Arusha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko arandikisha amateka atari meza muri karya karere no mu gihugu ciwe.
Inzamba
turabandanye n'umakuru tuyabandanirize mu bumanuko bw'igihugu. Bamwe mu ndongozi zo mu ntara ya Rumonge babandanya kuvugwa ko bagize uruhara rukomeye mu inyuruzwa ry'amafaranga yari yitwa ko araye umuzukiro ku mutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge uza kwisonga n'ibura matare w'iyo ntara. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bagasaba ko yokurikiranwa kuri ubwo bunyonyezi. Ido ni Ido na Olivia Gakima.
Inyuma ya ikigo kijeje kubaka amabarabara gishimiye ikibanza kizokurwamo amabuye y'urucekeri yo kubaka ibarabara rya Rumonge Nyanza Lac harakozwe intonde z'abategerezwa kuronswa imizibukiro. Icyo kibanza kiri mu gice cyitwa Nyabihuna ku mutumba wa Mutambara. Abakoreshejwe mu gukora intonde ni Mariam Horizana yararongoye umutumba. Amakuru ava aho ku mutumba Mutambara avuga ko yategetswe na buramatari gutanga amazina menshi atabaho, igitigiri cy'amatongo n'igitigiri cy'ibigazi kitabaho kugira ngo bikunde hanyuruzwe amafaranga y'imizibukiro. Amwe mu mafaranga ya Leonard Niyonsaba arongo intara ya Rumonge yoba yatojwe n'umwana w'umwigeme w'uwo mukuru w'umutumba. bimaze kumenyekana abaserukira ikigo ARB barashitse kugira amatoza kuri uwo mutumba. Ariko amasoko mu biro by'intara ya Rumonge avuga ko iyo nama buramatari wa Rumonge yarahiye ararengwa ko atayitaba. Bamwe mu banyagihugu bari muri iyo nama bakavuga ko abaserukira ARB bidoze ko buramatari atabonetse muri iyo nama. Nkuko makuru ava ku mutumba wa Mutambara bivuga, ibijanye n'iyandikwa ry'abo bazoronswa iyo mizibukiro cyabaye mu ibanga ntangere. Mu gihe abakuru b'imitumba bose bategerezwa gutera umukono ku rwandiko rujanye n'amatongo, ayo makuru nyine navuga ko aho mu Nyabihuna ku mutumba Mutambara babiri kuri bane basigaye ku burongozi bw'uwo mutumba aribo babigiyemwo, abandi barabinyegezwa. Ufati ya mbere ni Mariame Horizana yararongoye uwo mutumba wa Mutambara. Kiretse ko yatanze amazina atabaho ngo baratanzwe n'igisigaye cy'ibigazi bitabaho kugira ngo amafaranga agwire. Mu bavuzwe ko bahawe amafaranga y'umuzibukiro atatongwa afite n'umwigeme w'uwo mukuru w'umutumba, bikavugwa ko amafaranga arenga miliyoni 50 yaronse ari yabura matari wa Rumonge Leonard Niyonsaba, kandi niwe yari yagize uruhara mu ishyirwaho ry'uwo mukenyezi arongoye umutumba Mutambara. Imvo ngo nuko wahora yari yansaye manyanga yagomba gukorera abanyagihugu mu kubanyaga amatongo. Kugeza ubu amafaranga amaze kumenyekana ko yanyurujwe bifashijwemo na buramatari wa Rumonge ararenga miliyoni 200 nk'uko makuru avaho muri iyo ntara vyemeza. Umukuru w'umutumba Mariame Horizanye n'umwe mu bahanuzi biwe barahagaritswe ku itegeko rya sentare rijejwe kugwanya ibituriye mu Burundi, bakaba barajanywe mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bumvirizwe. Kadyo inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone buramatari w'intara ya Rumonge kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo yagirizwa.
Arakoze Olivia Gakima. Abanyagihugu nabo mu gisagara ca Ngozi no makomine agize iyo ntara barashima itegeko ry'umushikiranganji w'ubudandaji rivuga yuko atabinyobwa birimwo umwambiro ukaze bizosubira kudandazwa mu bunywero buto buto kuva ku gerekezo rya mbere mu mwaka uza. Abo banyagihugu bavuga ko izo nzoga zahora zitera umutekano muke mu miryango no mu mibano, eka babazihereza bakanasesagura ubutunzi bw'imiryango. Inkuru ya Pierre Gahungu.
Amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi no mu makomine agize iyo ntara atumenyesha ko iyo ngingo yafashwe hageze. Ayo makuru akavuga ko ivyo binyobwa bifise umwambiro ukaze bitera ingaruka mbi nyinshi cane ku buzima bw'abanyagihugu bazihereza. Zimwe muri izo ngaruka mbi hakaba harimo izijanye n'amagara yabo, kuko zitera akabaregwe kenshi aho abazihereje bavyuka bagoyagoya bigatuma ata n'ico bashobora guhereza amaboko. Iruhande y'ivyo ngo zirafite n'ingaruka mbi mu kibano.
Twayakiriye neza, uko twayakiriye neza nuko abayifata ibagirira ingaruka mbi, baraboregwa cane bigatuma bagoma bagwanza. Amagara yabo iraconona, kuko iratuma niyo wayifashe mu gitondo uvyutse ugasanga nta ngufu ufise, nta ngogo ufise, ata gikorwa na kimwe washobora kwiherera.
Abo banyagihugu bavuga kandi ko izo nzoga zifise n'ingaruka ku bijanye n'ubutunzi bw'imiryango, kuko abazihereza bakoresha amafaranga menshi narijya igiciro cazo kiri hejuru y'ibindi binyobwa. Basaba nyabona ko iyo ngingo yokomezwa.
Mano bazwa tanga kuri icyo nuko iyo ngingo abadukurira bafashe bo ikomeza, hamba ko basanzwe bayihereza nabo bakayibabuza burundu kutwolomba. Irasesa buri cyumba cy'umuryango ndetse ikanatuma ku magara yabo bitagenda neza.
Mumenya ko iruhande y'izari zisanzwe zikorerwa mu mahanga, zimwe mu zisanzwe zikorerwa mu gihugu hagati ziyamirizwa n'abo banyagihugu mu gisagara ca Ngozi no mu makomine agize iyo ntara ari nka Kik, Karibu, Hozagara n'izindi.
Arakenuye Pierre Gahungu mu gusozera amakuru twabateguriye, tubashikiriza nk'uko vyama ku minsi yose ya mbere amakuru y'inkino. Inkino zaranze ino ndwi twaraye turangije. Umugwi wa Vitaro n'ubu niwo ukiri ku isonga ry'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi rigeze ku ndwi igira 13. Imikwi iserukira gihugu nta mu rugamba nayo mu bahungu bari muri Tanzania, aho bagiye gukina inkino zo kurondera ikibanza cyo kuja mu nkino z'ikombe cy'isi yose kizobera muri Amerika na Canada mwaka 2026 ku bahungu no mu 2024 ku bakobwa. Inkino zizobera muri Colombia, abo bigeme nabo bakaba bari mu Buganda. Idonido na Alexandre Niyungeko.
Kuri uyu wa mbere mu gitondo niho abakinyi b'umurwi iserukira gihugu ntamba mu rugamba washika i Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania, aho bitavye inkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino z'igikombe cy'isi kizobera muri Amerika na Canada mu mwaka w'2026. kugenekerezo rya 16 uko kwa Munyonyo Burundi buzokwakira igihugu ca Gambia kuya 19 naho Burundi nyene muri Tanzania bwakira igihugu ca Gabon tubibutse ku Burundi buja kwakira inkino mpuzamakungu hanze kuko butagira ikibuga gishobora kwakira inkino mpuzamakungu ikanabigemeye batareze imyaka 20 nabo nyene urukino rwabo rwo gusubiza Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo bazorukinira Kampala mu Buganda aho bagiye gutira ikibuga ni mu nkino zo kurondera naho nyene uburenganzira bwo kujya mu nkino z'ikombe cy'isi yose zizobera muri Colombia mu mwaka uza w'2024 tukiri mu mpira w'amaguru iganwa ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi ryari rigeze ku ndwi igira 13 ejo ku munsi w'Imana imuyinga kuri Stade Umuco Olympic Star yatsinze Aigle Noir kimwe ku busa kuri Stade Gatwaro mu Kayanza Flambeau du Centre yagiye kwatsindira Kayanza United 3-1 kuri Stade Urukundo y'Ingozi Message yatsinze Magara Young Boys 2-1 mu Rutana kuri Stade Urumuri Moso Sugar yanganije na Burundi Sport Dynamic kimwe ku kindi nayo Vitaro kuri Stade Urunani y'i Buganda yagiye gutsinda Buma muri imbere y'abakinnyi bayo isinzi kimwe ku busa ku munsi wa gatandatu Tel Aviv i Buganda yahatsindiye Amasipiri kimwe ku busa Musongati nayo ihatsindira Interstar 3-1 ni mu gihe ku munsi wa gatanu Rukinzo yatsinze Aigle Noir 3-1 gushika ubu rero kundwi igira 13 Vitaro iracari ya mbere n'amanota 32 igakurikirwa na Flambeau du Centre ifite amanota 28 Rukinzo iza mu kibanza cya gatatu n'amanota 25 ni mu gihe Magara Young Boys ikiri mu kibanza cya nyuma n'inota rimwe gusa
Arakoze Alexandre Niyungeko ngaduce dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye bakoze bagenzanje bafashije kuyatororokanya naho butaha